Iyi ni radio Ijwi ry'Amerika. Radio Ijwi ry'Amerika ivuga Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda, hano muri studio ya gatanu muri kumwe nange Eugenia Mukankusi. Ndabaramukije mwese kandi mbahaye ikaze kuri radio yanyu. Mwumvira kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Mu Burundi mutumvira ku mirongo migufi short waves kuri metero 19 na metero 22 no kugeza mu kanya isambiri. Mwadusanga kandi no kurubuga rwa internet kuri www.radioyacu.com. Urubuga rwacu rwa Facebook ni VOA Radio Yacu. Ikaze mwese muri aya makuru yo mu karere.
Hari abaca baza bitwaza ubwoko barimwo ubucuti bafitaniye kugira ngo bo bashikire aho bagomba gushika, baca baraba bati hamwe twobicisha mu nzira nziza ntaho twoshika.
Uwo numwe mu rwaruka rw'u Burundi bo mu ntara ya Gitega, aho basaba abanyapolitiki kutabayobya cyane cyane mu gihe bitegura amatora yo muri uyu mwaka utaha wa umwaka utaha wa 2022. Mumbabarire, mu mwaka utaha rero niho amatora yo mu Burundi azaba, bakabasaba ko batabayobya. Iyi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye turazigarukaho ku buryo burambuye mu kanya, mube hafi ya radio yanyu. Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Ibiganiro rero tubagezaho na makuru yo mu karere. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Pierre Nkurunziza arasaba abashinzwe umutekano kucunga cyane muri iki gihe kirangira umwaka, na cyane cyane mu gihe havuga ko u Rwanda rukomeza gushotora mu turere duhana imbibi n'u Burundi. Ibyo ni bimwe mu byavugiwe mu nama yo gusuzuma uko umutekano wagenze muri uno mwaka bageranije n'umwaka ushize. Mugenzi wacu rero Diane Ndonse wakurikiranye iyo nama adufitiye inkuru irambuye.
Muri iyo nama y'umutekano yabereye muri komine Rugazi, umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza yari yakoranije abategetsi bo mu ntara zose zitandukanye, bo mu bushikiranganji bw'umutekano, bo mu bw'ubutungane, hamwe n'ababuramatari. Bimwe mu byashimikiwe ko harimo ibijyanye no gucungera umutekano muri iminsi mikuru irangiza umwaka. Icegera cy'umuvugizi w'umukuru w'igihugu Alain Diomède Nzeyimana avuga ko inzego z'umutekano yazihamagariye kurikanura, na cyane cyane ko u Rwanda rudahengeshanya gusotora ku burere bihana urubibe.
Nyinshi wa mukuru w'igihugu yarangije asaba abajejwe umutekano baba mu gisirikare cyangwa mu gipolisi kugerageza ngo bacunge umutekano w'abenegihugu, haba ku mbibe. Murazi ko bakunda kuvugwa ibijyanye n'u Rwanda ruzisotora, murazi yuko baheruka kudutwara abarovyi ariko barabagaruye. N'aburamatari w'intara ya Kirundo yavuze yuko hari ikiziga cyaragiye gitowe mu Gweru kizananye Kagera. Izo zose byabindi bijyane no kugira ngo badusotore.
Ariko kandi umukuru w'igihugu yasavye ko abantu bokoroherezwa mu buryo bifuza guhimbazamo iminsi mikuru y'ubunani na Noweli.
Nyandicho bahiriro umukuru w'igihugu yabwiye abari mu nama kwitonda muri iminsi mikuru, na cyane cyane yuko biboneka ko hatanguye kuba injyana mu masengero, aho biboneka ko kubera inyungu z'ucankuriya usanga batanguye gusubiranamo ati mugire ibishoboka kugira ngo abene igihugu bazoje iminsi mikuru ya Noheli n'umwaka mushasha banezerewe. Ati bibaye ngombwa muzofate ingingo zidasanzwe zo kubafasha kugira ngo bazinywe umunsi mukuru banezerewe, ari nko basaba uruhusha ngo aje mu by'umuziki cyangwa ibyo gusenga, mwe bashobora gusenga kumba mpaka buke bagakesha, ari ubuzo bisaba muzomufashira umwaka umunsi mukuru zugende neza.
Zimwe mu ngingo zizwe zishobora gufatwa mu kugabanya injyane zo mu masengero, harategekanywa gushingwa itegeko risaba ko atamunyamahanga azosubira kurongora isengero. Muri iyo nama y'umutekano hitwe kandi ibijyanye no gucungera ubutare bubandanya bwimbwa bidaciye mu mategeko. Umukuru w'igihugu akaba yasabye ko inzego z'umutekano mu gisoda no mu gipolisi ko zohabwa inyigisho mu buryo bw'umwihariko mu kubucungera. Hagataha umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza yashimye ko umutekano wagenze neza muri uno mwaka agereranije n'uwa 2017, haba mu igabanuka ry'amasanganyo mu ibarabara canke abicwa. Kubw'ibyo abari bitavye inama bakorera mu bisata bitandukanye by'umutekano akaba yabahaye amanota angana n'ibice 97%. Mu ntara ya Bubanza, Diane Ndonse, Ijwi rya Amerika.
Diane Ndonse, urakoze kuri iyi nkuru. Turacyari mu Burundi, aho urugaga rw'amashyirahamwe ahuza urugaruka rw'Abarundi bahungiye mu Rwanda muri cyumweru bateguye uyu munsi w'umuganura. Iyi nkuru turaza kwigarukaho mu kanya, ariko tujye noneho mu Burundi nyirizina, aho urwaruka ruba mu ntara ya Gitega rusaba abanyapolitiki kutarucanishamwo bagategura amatora yisanzuye. N'amatora rero azaba mu mwaka wa 2020. Ibyo babishyikirije mu gihe havugwa urwaruka rutari mu mugambwe uri ku butegetsi, ruvuga ko ruhohoterwa n'urwegamiye kuri uwo mugambwe uri ku buyobozi. Mugenzi wacu Fidel Antoine Nsabimana adufitiye iyi nkuru.
Bamwe mu rwaruka bavuga mu ijwi ry'Amerika mu ntara ya Gitega bavuga ko kubona urwaruka ruhendwa rugacanamo ku nyungu z'abanyepolitike biva ku bumenyi buke, aho bemeza ko abenshi mu bahendwa ari abataciye ku ntebe y'ishuri.
Ivyo bintu ico biba biva yuko abantu benshi ntibize. Hariho abaca baza bitwaza ubwoko barimwo, ubucuti bafitaniye kugira ngo bo bashikire aho bagomba gushika. Baca baraba bati hamwe twobicisha mu nzira nziza ntaho twoshika.
Cyane cyane ibyo bikunda kuba mu rwaruka ruri mu migambwe iri ku butegetsi cyangwa mu migambwe iri ku butegetsi. Kenshi iyo bahuye rero bakunda kwambikana icyeyi, bagaterana amajambo, ugasanga rero yavuye muri n'induru rimwe rimwe. Rero umuntu yagomba kubahirwa mu byumviro byiwe ibyo ari byo byose, mu gihe bitumbereye bitereko biragomba gusambura.
Ni ivyicaro baharanira, ni ivyicaro bituma bavugira ivyo byose, ugasanga umubanyi umwankanisha n'uyundi kuko uzi yuko atagushigikiye, kugira ngo urondere abanywanyi ubarondere gucanisha mw'abantu mu kubiba urwanko kugira ngo urabe ko wewe wote bugashikira intebe wari wipfutse. Abantu bose bo kubahana umwe wese mu vyiyumviro vyiwe, ariko ivyo rero tukazobishikako ari uko abantu ubwa mbere hoho bijukiye kuja mu mashuri bakamenya ubwenge, ntibaze barafatira kukungene batize kubukene baba bafise. Ivyo niyo twamara kubishikako, ni naho tuzokwinjira muri demokrasi nyakuri no kubahana gukaba.
Ubwo rwaruka rwemeza ko kenshi muri Afrika imigambwe yo ku butegetsi igerageza kwigumiza ku butegetsi, bigatuma bakumira iyindi migambwe ibishaka kujya mu iganwa rya politike.
Ubusanzwe kugira ubutandukane ntibyari bibi, kuko umwe aguye akagira umuntu amukebura, ahubwo byari byiza gusumba. Mu butandukane mu migambwe cyane imigambwe ikaba hari myinshi, turumva atangurane byari biteye. Ahubwo ingorane gusa ni uko bamwe bose usanga bagomba kwikwegera ko bagomba gushyikira ubutegetsi bishyire mu nzira zitarizo.
Imigambwe myinshi byari byiza ko yari ifite akamaro iyo igihugu giteguye neza, ari ibintu harimo demokarasi. Kubona uri muri umugambi ngira ndwa yumunje muri rya mugambi naje vuze ko urumva ubunye ntawo bakibesha ngo umugambi ngo bagiye gutegetse ngo umuntu azosaye ugura cyangwa ngo nyigo zosaye ugura oka wose rondira inda zawo ntawo bishye yundi ga uze turabizi twese.
Uno mukuru ambere avuga ko biteye isoni yabo mu nyugwaruka rushimbiranira ko kumvo za politike mu gihe abahimirije cyangwa mu gihe cy'amatora akamenyesha kugwaruka rujana nyabahururu.
Urashobora kubabona wenyine basindiranirako benshi batishavu ku mugambo uri ku butegetsi, kuko bitagerageza kuduramanika ivyo bintu canke gufata ababigize. Je mvuga nk'umuntu akuze, twosaba yuko abijejwe bokama barikanduye kenshi na kenshi ababigira baba ari abantu bize, ariko banyu baciye mu makaritie bahitana abantu ngo baje kugira imyiyerekano kenshi na kenshi baje inyuma n'intama.
Uyu mukuru mbere w'imyaka 65 arashima impanuro atanga ku banyepolitike bakoresha urwaruka mu bikorwa byo guhohoterana mu ntumbero yo gushikira inyungu za bamwe.
Tubahanuye yuko hogenda abantu nyine baba bafise ubwenge bukwiye kugira manifestasi ntibahitane kugira abanyarucari apfa kugira atanisho yunguka. Tuvuga ati cirimoso hakiri kare, kuko ubizanye kwa naka canke muri kare agace k'Urundi hari naba byo kugaruka ko nawe canke bigahera iwawe. Ni bibi kwigisha kwangu ugusindiranirako kutubahana mu bikorwa cyane ukaje abantu bako uko bizana inkurikizi mbi.
Ivyo bishikirizwa n'abanyagihugu mu gihe havugwa bamwe mu rwaruka ruri mu migambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi, bavuga ko bahohoterwa n'urwaruka rwegamiye ubutegetsi. Abenshi bavuga ko bahohoterwa n'urwaruka ruri mu runana mizero y'abarundi, urunani rutavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi. Mu mugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi bama bamirira kure ivyo urwaruka rwabo rwagirizwa, ahubwo bakavuga ko urwaruka rwabo rufasha mu gutera amahoro n'umutekano. Igitega, Fidel Antoine Nsabimana, ijwi rya Amerika.
Fidele Antoine Nsabimana urakoze tuvehe gitega mu Burundi noneho tuje mu Rwanda yankuru nari mbararikiye mu kanya urugaga rw'amashyirahamwe ahuza urugaruka rw'abarundi bahungiye mu Rwanda ku cyumweru rwateguye umunsi w'umuganura kera uwo munsi mukuru wahimbazwaga mu ntwaro ya cyami nk'ikimenyetso cyo gusangira hamwe n'ubumwe ku barundi bose nubwo bari mu gihugu cy'ubuhungiro urwo rwaruka ruvuga ko rushaka kugaruka ku muco n'akaranga kugira ngo rwige gukunda no gukorera igihugu cyarwibarutse. Pierre Claver niyo nkuru umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika uri Kigali mu Rwanda atubwire uko byari byifashe.
Umurisho w'ingoma indirimbo imbyino n'intambo kavukire nivyo vyarangwa mu Barundi bari bitavye uwo munsi mukuru bise umuganuro. Uwo n'umunsi mukuru wahimbazwa muri kayise ku ntwaro ya cami cari gihe co guha umwaka Abarundi no guhezagira imbuto kugira ngo basohore isuka batangura igihe cirima witabwa n'Abarundi bose mu butandukane bwabo. Urunani rw'amashirahamwe y'ugwaruka rw'Abarundi bahunze Synergie des Jeunes Burundais nibo bateguye ico gikorwa. Niragira Alexi icagiye cutwara uburunani avuga ko biyumviriye umuganuro nk'ubumwe bukwiye kubahuza bose iyo bahungiye
haba abahutu haba abatutsi haba abagore haba abagabo natwe abarundi iyo bari hose twegerane duhure twogira ubumwe tugakorera hamwe cyane hanyuma twagira cyo dufite ko muri kadoza kacu igihugu.
Abari aho baracishamwo bagatamba umudiho ugwedengwe amayaya n'izindi ziranga karanga k'Abarundi n'imigwi y'intambo iserukira impunzi ziri mahama ntiyari yatanzwe.
Twebwe mu nkambi ya mahama ibintu by'imico kama biratwubaka ngo bumwe bw'abakera bwari buhambaye amahoro ntagende nyarukira mu mpe usokuru wacu yahora bigendera amahoro ntagende nyarukira mu mpe umubanyi yatega umubanyi ntiyaryama amahoro ntagende nyarukira mu mpe iyo waburi igitungwa gisaba uwo mubana amahoro ntage nyarukira mu mpe
gisafa nka kugasima kuko ari mu gasiguriye
ikibwa ko duha nuko twebwe twacu kubi byinshi byaduciyeko iyo twaza kubimenya kare twari guca tujinama tukicaririke cyo kibazo ikintu ibintu tukabisambura bitarasasagara mu bantu ni kuvuga rero abantu bakwiye kujinama n'ingingo amahoro yo kwiganza.
Hari kandi n'ibifungurwa bitandukanye vya kera nk'intete, amateke y'ikirundi, amavuta y'inka, umutsima w'amasaka canke w'ingano n'ibindi. Umusura kiri muto Daniel Ngendakumana aserukirana n'impoza makungu gw'ugwaruka mu Rwanda Mouvement International des Jeunes Burundais iruhande yo gushima icyo gikorwa cyo guhuza ugwaruka aranashima ko yahaboneye ifungurwa yaherukira iwabo atarahunga araheze imyaka itatu.
Mu byo dukora byose hari byo dukora mu butandukane bwacu ayo twahunze tuva haratandukanye iyo twahungiye haratandukanye ariko umuganuro ni ikimenyetso gishobora kutwereka ko twese ugaragaza ko bahunze bose ari bamwe kandi bakeneye ubumwe
muri byose nahuze
iri drapo iyo umupira uri ku drapo ry'igihugu aho ndi hose ngoma nibuka ko ndi mu Burundi
n'abahumure bari bahari. Dr Alphonse Rugambarara arashima kugwaruka gwahunze gwahisemwo kutibagira akaranga akifuza ko insiguro y'intwari bereye yagaragazwa no muganuro yosubira sasagara mu gihugu ciwe.
Urwaruka rwahunze ntirushaka kwibagira Uburundi kandi rukabona yuko umuganuro ari umunsi mukuru wari uhambaye ku Barundi kera itwereka ko badashaka kwibagira Uburundi bifuza kuzosubirayo kandi bagasubirayo bataribagira koko ivy'i Burundi ahantu kubishima cyane rwose. Umuganuro kera yari wo fete nationale w'Abarundi ni kuvuga ko byari bifite akamaro kanini kwerekana yuko ubutegetsi bwo muri icyo gihe bwari kumwe n'abanyagihugu ntibari batandukanye namba. Nibyo twifuza yuko abategetsi boba mu Burundi bakaba koko batatandukanye n'Abarundi mwumvise n'ingene babisigura yuko ari miryango ari amoko ari biki bose uwo mubwirizwa barabukora atagahatu kahari bose barawiyumvamo.
Ni igikorwa catwaye umunsi wose ndetse n'Abarundi bacitavye ntibashaka no gutaha kuko baguma bitambira akiwabo. Hari mbere n'abacishamwo bagakorora amosozi kubera ibigumbagumba byo gukumbura iwabo bati muri izi ntambo n'imbyino twiyumva nk'abari wacu. rigize kabiri umuganuro utegurwa mu barundi bahungiye mu Rwanda. Cyekla bene iyo nkuru ikigali kubwijwe rya Amerika.
Banywanyi namwe bakunzi bizwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, tubamenyeshe ko mu gihe imirongo FM yabifite ikibazo nakurikira ibigano byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro, mwatwumvira ku mirongo ya metero 19 na metero 22. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Ibiganiro by'Ijwi rya Amerika birakomeje ku kandi cy'umweru gishize. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yashyize ahagaragara ingamba zayo nshya zerekeye akarere ka Afurika. Ni imigambi igamije gushyira imbere inyungu za Amerika. Byatangajwe ko inyungu z'igihugu, zaba iza politiki, z'umutekano cyangwa iz'ubukungu, zigomba kuza imbere mu bijyanye n'imigenderanire n'akarere ka Afurika. Muri urwo rwego, Amerika ifite imigambi yo guhangana n'Ubushinwa hamwe n'Uburusiya, birimo kwagura inyungu zabyo mu bijyanye na politiki, ubukungu n'igisirikare muri ako karere. Mu kanya rero, mugenzi wacu Fidel Niyongabo yaganiriye na Lionel Remesha wanonosoye ibijyanye n'imirimo y'ubucuruzi mu mahanga ari muri Leta ya California, inaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yari kumwe kandi na Emmanuel Nkengurutse wanonosoye iby'amategeko n'imigenderanire y'ibihugu ari i Kigali mu Rwanda. Batangira bavuga uko babona iyo migambi mishya ya Amerika. Emmanuel Nkengurutse.
Imigambi yashyizwe habona muri iyi minsi yeze nuko gusa yavugiwe hejuru, naye ahandi iyo migambi yamara imigambi y'imigenderanire y'ibihugu byose, byaba bikuru cyangwa bitoya. Ubu gusa nuko haruyemwo ibihugu, navuga yuko biriko birahiganwa ibihugu bya rutura, harimo Uburusiya, harimo Ubushinwa, harimo mbere n'ikindi gihugu kindi cyitwa Turkiya, harimo India, Ubuhindi. Ibyo bihugu byose biriko biragerageza kwirukana kugira ngo birabe yuko byubwire imigenderanire myiza isumbirije n'ikindi cya Afurika, gusumba uko byahura. Iyo rero bagomba kugira imigenderanire myiza, bavuga ko bagomba kugira imigenderanire myiza bikubera akajisho keza cyangwa akazuru keza cyangwa imisaya myiza y'Abanyafurika, ni kubera inyungu baba babikeneyemo. Inyungu cyane cyane zerekeye iz'ubutunzi, uburabye ibyo bitandatwa, hariho muri Afurika ifite ibintu byinshi cyane biratunze umurengera, bijya bintu by'amabuye y'agaciro, ibintu by'ubutare n'agataka ni byinshi cyane muri Afurika. Mbere barafite n'ibintu byinshi biraba ingenzi turizime, ibintu byerekeye uburimyi n'ubworozi, baracafise amasi manini y'akacakora. Hari ibihugu bingana ibihugu byinshi byo muri Siburaya cyangwa muri Amerika cyangwa muri Aziya binini cyane bitagiramo abantu benshi ushobora gushyiramo uburimyi, ubworozi, gutibagerero no gucukura ubwo butare n'agatata bifise. Nibyo rero niho babikorera. Rero iyo Amerika ibivuze, kumbe uribona ko ibyo bihugu birinde cyane cyane Uburusiya n'Ubushinwa byabitanze.
Yego, turaza kubigaruka ko nawe Lionel Remesha ho uhavuga iki kuri iyo migambi mishasha yatangajwe na Amerika kuri Afrika?
Yego, murakoze cyane ku mijambo. Iyo migambi ni migambi myiza cyane, ni migambi myiza cyane kubona Amerika ishaka kubandanya yongereza imigambi y'iterambere no kuzana imitahe muri Afurika. Icyo kintu ni je mu bisanzwe ndagishigikiye cyane, kandi ndabonamo ko hazobamo ikintu cyiza rwose, kubera igihugu cya Amerika kuva na kera cyane gifite ubucuti bwinshi n'ibihugu byinshi byo muri Afurika. Na Afurika nini, hari ibihugu birenga 50. Hanyuma ubwo bucuti bwamye bwiyongera mu mfashanyo cyangwa mu kuzana imitahe, n'ubu Amerika kiracyari igihugu cya mbere kizana imitahe myinshi muri Afurika. Ariko igisate ubu bagiye kongera ni igisate cyo kuzotanga amadeni, icyo nacyo kikazoshobora gufasha cyane cyane mu nzira y'uko ushobora kuzana amahera ashobora kuzana imigambi y'iterambere afasha igisate cy'abantu bashaka kwidandariza canke kugurura imihora hamwe abadandaji bino muri Amerika bashobora gukorana neza n'abadandaji bo muri Afrika. Iyo ntumbero rero ni nziza. Wabuze yuko hariho n'ibindi bihugu navyo ne biriko biragerageza kugira iyo migambi. Iyo migambi yose uyishizemwo birafasha Afrika, kuko iyo habaye ihiganwa rero iciza nuko umuntu acagerageza akugurura imihora abadandaji bagashobora gukorana n'abandi badandaji. Ibi rero je mbona ari umugambi mwiza, kandi ni umugambi uzozana iterambere mu bihugu byinshi muri Afurika, reka n'ubu biramaze gutangura kuzana iterambere.
Murakoze. Tuze ku mirongo ya telefone, dufise Didas, uratwumva?
Ndabumva.
Irindi zina n'aho uri?
Didas, ndi Makamba.
Mu Burundi?
Yego.
Mufise ikibazo canke icyumviro ku batumire?
Ikibazo nk'amahanga nk'apera nk'icyumviro. Ikibazo cya mbere, tumeshaka kubaza batumire. Mbe iyo Leta yinjiza ya Amerika kubona yoba igize iyumviye kuja muri Afrika mwa bino bihe, yoba hariho ikindi kintu kihiri kizindi? Icyo ni ikibazo cya mbere. Ikibazo cy'ubwa kabiri ni kukiboba biyumviye kuza mu gihe babona Ubushinwa cyangwa ibindi bihugu byaruta nk'Uburusiya byoba biriko biregera ibihugu bya Afurika mu kubiteza imbere, kandi n'icyo gihe Amerika nayo yari yabihagaze, yari yarabyanze kuza gukorera n'inkizo yayo muri Afurika.
Murakoze. Mu mwishure Emmanuel,
ikibazo ciwe ni kirekire nticumvikana neza.
Aravuze ngo kubera iki muri ibi bihe ngo Amerika ize muri Afurika ngo ntibishaka kugira ngo inkurikizi mbi?
Oya, Amerika yamye iri muri Afurika yarace, yamye kuva kera harya mbere no mu Burundi. Igihugu ciwe cuye abaje ico kibazo naje n'ici wanje mbere, Amerika yari mu bihugu vya mbere bitanga ifashanyo nini ya cane ifasha Uburundi cane no ku bindi bihugu vya Afurika. Nuko ubwa mbere nk'uko uyu mwene wacu dusanga ikiganiro yaje kubivuga, gusa igishashu ubu bagira bati si ugufasha gusa, ni ukuzana imitahe tukayishora ngaho muri ibyo bihugu byanyu, hanyuma tukaraba yuko ushobora kugira akarusho mu iterambere. Mugabo urumva nawe navuze ikindi bahiganwa n'ibindi, rero nta kibi kirimo imigambi yindi baba bafise. Ni ukuraba ibihugu bya Afurika nabyo nyine bititunganye, erega ntibasanga bititunganije neza habaho ibintu bibiri, barabireka kuzana iyo mitahe, kandi ico bihugu biba bihombye bibuze iyo mitahe, canke bazanaho igihugu ntikibitomboreremwo ngo kibironkemwo inyungu ikwiye. Ndaguha akarorero, hari igiturire cinshi ntibazoza, abazoza nabo urumva ntibazofasha, urumva Leta igihugu ntikizokungukamwo mu mutahe, mu makori, mu buzi. Aho rero icyo kibazo ni ukucibaza, ubaza icyo Amerika igomba gutegekanya, wongera ubaza icyo ibihugu bya Afurika byotegekanya kugira ngo koko iyo mitahe ya politika nshasha igomba kugwiza imitahe muri Afurika itange akarusho Abanyafurika bahungukire ntibahahombere. Ndaguha kandi karore, urabona huzuye ubutaka bwinshi butari n'agataka byinshi muri Afurika, kandi ibyo bintu ndabizi ko ibihugu byinshi bya Rutura bibikeneye kuko kubera amahinguro yabo aricyo akoresha. Mu gihe hatariho politike nziza y'ibyo bihugu bya Afurika ituma haba ihiganwa hagati amasosiyete abishaka, ibihugu bibishaka, bagira ati murahiganwa hanyuma dufate utanga menshi uwongera agatanga ubuzi bwinshi, uwongera akazotanga amakori akwiriye, amafaranga yose yavuye muri ibyo gucukura ntaca asubira inyuma yose. Muri icyo gihe urumva tuzobahombera, iyo batangura kugira amakondra amasezerano binyegeje ugasanga ya amafaranga ava muri ubwo butare agenda mu minwe yayo mahinguriro yohana no mu minwe y'abategetsi ntaje mu gihugu ntaje mu kigega cya leta tuzohoga rero nabyo nyine no kubyibaza
yego mu kibazo cya kabiri yabajije ngo kubera ikingo Amerika iyumviye kugaruka naho mwana ko murasigura ko itigeze iva muri Afrika ariko harababona kumenga cyane cyane kuri iyi ntwaro ya President Trump basa no kumenga Afrika batangwe gusokora ngo niko kibaje ngo kubera ubushinwa cyane cyane ubushinwa ngo byo babimaze gufasha Afrika gutera imbere muri make
oya urumva kuri Obama igihugu cya Amerika cyo nyayo cyari gifite ingorane nyinshi ndane kuko cyari gitanduye amahinguro yayo yose amasosiyete y'ubudandaji yose yatanguye guhomba icyo yagiye gukora yagiye kwitunganya mu gihugu hagati kugira ngo ubutunzi busubire bubyuke kandi yaragerageje arabibyura umugabo rero muri icyo gihe abashinwa n'abarusiya nabo mbere n'abahindi n'abandi kubera bazi ya politike yabo ya marxisme leninisme kera imigenderanire yabo n'ibihugu bya Afurika byari cyane cyane ibintu bya politike bya ideoloji ariko ubu ndabo barijukiye economie de marché bagahiganwa bakarundira rero ubwo butunzi abanyafurika bafise bagahiganwa n'ibindi bihugu ubu rero nabo baciye muri icyo gihe baca babona yuko boza muri Afurika kandi koko bazanye umurindi munini kandi bariko bararondera ubutunzi bwinshi notama ibyo bintu byo mu kuzimu ubutari n'agataka ka Amerika rero muri icyo gihe kigira iti hari hakantu nari nacerewe gato sinabibonye neza ngo mpape ndanje nisuganye nshobore gukurikiza umurindi abandi bafise ibyo rero birumvika Afurika yo cyatomborera abantu baje bayirondera ari benshi ningo mugeni mwiza yiteguye arahava agatora umusore mwiza gusumba bose afite ubuco bwinshi natwe rero muri Afurika ariko tugomba kubikora niko ndabivuga mu majambo fake
murakoze dufise kandi Remo irindi izina ahuri
mu Kigali mu Rwanda ku Gisozi
ego ufise ikibazo icyimviro
ngeye numvise ino competition cyangwa rino hangana riri hagati y'Ubushinwa na Amerika numva nge uko mpita byumva numva ahubwo gimita numva ikintu gikolonizasiyo cyangwa ubukoloni ko ari bwo bugiye kugaruka niba bahanganye kuriya ahita mbihuza n'ibyo duhinga amabuye ducukura abantu bagacukura amabuye bakayakomora mu bino byuma telefone mashini laptop imodoka amagara amamoto bino byuma bikenera bya buri munsi twajya kubigura tukabigura bihenze nge numva ko ubwo bwaba ubukolonize nta kuri Afurika kwishyira hamwe ahubwo noneho twe tukabyaza bino bikoresho bijya mu nganda bijya muri Amerika bijya muri ubwo Bushinwa kuko muri kompetisiyo bagira cyangwa mu mahiganwa bagira mbere na mbere icyo bashaka ni amabuye nta kindi kintu bashaka baza bavuga ngo bagiye gukora umuhanda ni urugero bagiye gukora umuhanda mu Rwanda bagiye gukora umuhanda muri Afurika uraza gusanga ari Abashinwa bonyine bazubaka wa muhanda muri biro zabo muri buri kimwe cyabo cyose nta munyarwanda cyangwa umunyafurika uri aho hafi umunyafurika uri hafi ni umukapita cyangwa ni shefu nta mufuwamani bashobora kugira uw'umunyarwanda nta icyo ngibyo ntibyaba ari ubukoloni bugiye kugarukana none Afurika tugazisanga turi mu bukoloni bw'ibi bihugu
murakoze reka mu mwishure Lionel
murakoze cyane ego ikibazo yabajije mu kuri oya ubukoloni bugarutse kubera iyi migambi y'uguteza imbere yo kubandanya guteza imbere Afurika urumva ibihugu byose birunguka iyo muriko muradandaza ibihugu byinshi ubu biganira kugira habe inyungu ku bihugu byose iyi migambi rero iri kirongerekana muri Afurika ahubwo ni migambi myiza cyane abantu bakwiye kwakira neza kuko mu myaka nka 2025 iheze iyo migambi nyene yabaye cyane cyane mu bihugu bya Aziya nabyo ne byari bikeneye iterambere hanyuma baraborohereza imihora barabakira ibihugu birahindura amategeko baragerageza barakorana neza mu gisate cy'abadandazi hagati y'ivyo bihugu
icyo rero cyari ikiganiro igice kiganiro muri isanga cyatambutse saa 10 z'umugoroba ku isaha y'Kigali n'i Bujumbura mushobora kugisanga ku rubuga rwacu rwa internet kuri www.radioyacu.com akaba ari naho dusoreza ibiganiro twabateguriye kuri iyi saha. Ku bahanga bw'ibyuma hari Engineer Etienne Wang na Fatuma Karara Arimasi. Ibiganiro byari bihagarariwe na Etienne Karekezi kuri mikoro ya Eugenia Mukankusi. Mukomeze mugire ibihe byiza.